VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 19 y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Undikije.
Abakoze ibyaha muri karise byabaye babiteguye babishyigikiye babishyize mu ngiro bategereje kuzokumvirizwa muri wa mugwe mugabo sujya anye n'ubundi mugwe uzoshigwaho hisunzwe ko turi ko turondera inyungu z'abarundi bose mu kurondera ukuri.
Uyo ni Leon Sengendakumana mukuru mugambwe Sahwanya Frodebu akaba kandi mukuru urunani ADC Kibiri avuga ku birego byashikirijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku bategetsi batatu bahoze batwara Burundi. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye harimo igururwa ry'amaradiyo abiri mu Burundi turayikaka ko mu kanya kari imbere. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wagiriza ibyaha bikomeye abahoze barongoye Burundi Pierre Buyoya Jean-Baptiste Bagaza na Michel Micombero. Leon Sengendakumana arongoye urunani ADC Kibiri avuga ko ari ukuzura akaboze kuko n'ivyaha vyoba vyarakozwe n'abategetsi muri kahise biterezwa kuzokwigirwa mu murwi w'igihugu ujejwe ukunywanisha abarundi sever nk'uko amasezerano yarusha abivuga. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD yemeza ko hari akagwi k'abantu baguma bashaka na ntaryo kwikura ko ibyaha by'ihonyabwoko bakoze bagashaka kubyegeka ku mugambwe uri ku butegetsi na leta iwukomokako. Umuvugizi w'uwo mugambwe aragaruka kuri bamwe bamwe na cyane cyane abahoze barongoye igihugu mbere umwe muri bo yararongoye Repubulika ya mbere akaba yaritavye Imana. Daniel Gerard Ndabirabe umuvugizi wa CNDD-FDD.
Ubwicanyi bwinshi niho nyabwoko byakozwe na Michel Micombero iho nyabwoko ry'abantu mu gifaransa twita genocide physique. Jean-Baptiste Bagaza iho nyabwoko ry'ibyubwenge twita mu gifaransa genocide intellectuel. Petero Buyoya iho nyabwoko rya demokrasi twita genocide démocratique. Muri ibyo bihe byose by'amagorwa mu vya politique y'u Burundi abanyarwanda bamwe bamwe mubahawe ubuhungiro mu gihugu bari inyuma yavyo mu gushira mu ngiro iyo migambi ya shitani ku mugaragaro canke binyegeje. Abo bantu rero ntibashaka kumva vyaba ibiganiro bihuza abarundi canke wa mugwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi sever kuko bazi ko bitebuke bazomenyekana.
Abatavuga rumwe na leta bamenyesha kwiyo mvugo y'umugambwe uri ku butegetsi idatahuritse. Leon Sengendakumana umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu n'urunani ADC Kibiri
iratangaje kumva ariko aravuga ngo harabagizeho nyabwoko risukuri risukuri risakuriye ubunyane bonye bumvije kubwira ati naho nyabwoko rya politike ribaho naho nyabwoko atari ubwo rindi gikindi kintu atarawe rya moko ribaho. Bereje bundi numvirije na gwasa ariko aravuga kuri Rwanda Amerika yuko aho nyabwoko yabaye ngo abwe by'amaho nyabwoko ngo arabantu bafise ingora neza kurumva akaba ari muri leta akaba ari mu namashinga amateka ibyo bikavugwa n'abantu bari muri leta bari muri namashinga amateka baremeje byo nyabwoko cyangwa ntibavyemera.
Leon Sengendakumana asigura ko mu bisanzwe ibyaha byakozwe muri kahise n'abategetsi batandukanye bitegerezwa kuzokwigirwa mu mugwi w'ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi wemeranijwe n'abanyepolitike mu masezerano y'Arusha.
Ikiricu twebwe twemera nuko abakoze ibyaha muri kahise byabaye babiteguye babishyigikiye babishyize mu ngiro bategereje kuzokumvirizwa muri wa mugwi mugabo sujya anye n'ubundi mugwi uzoshigwaho hisunzwe ko turi ko turondera inyungu z'abarundi bose mu kurondera ukuri kudacirwa ku Rwanda atari ibyo banye bashira ngaho ngo bari kubarondera iby'ikigongo cy'ikivunga bijya n'ibyo ariko bahiga nta n'ibindi. Uwo mugore uzotohoza neza kandi buhoro buhoro witonze kugira ngo ukuri kuje habona kumenyekane. Bo bashaka ibintu byo kwihora bumvije bavuga mwe nuko bumvije ngene bavuga Buyoya bumvije ngene bavuga Micombero bumvije ngene bavuga Bagaza bari munze yo kwihora gusa nti bari munze yo kuzusubiza hamwe arundi ariko ujya mu gutwa ujize kugira ngo uzotoze ukuri kuri kahise kugira ngo abarundi basubize hamwe babane neza abashobora guhanwa bahanwe nta kamera kuza kwagiriza abo bahoze barongoye Burundi kuvyabaye kuko nibiriko biraba ndaho bitaniye mbere wosanga abobazwa cyane bo baraba bari kubabikora kandi twaramaze kuvugana ukuri
mu matangazo amazi gihe asohorwa no mugambo uri ku butegetsi CNDD FDD wahoze arongoye igihugu cyo Burundi Pierre Buyoya aragirizwa ko ari karakorana n'abanyamahanga batandukanye kugira ngo asubire kugaruka ku butegetsi abanje kubuhirika Nubwo birubuko uwo mugabo yarongoye Burundi inchozo zitatu zose niwe yatanguje amasezerano yarusha ari nayo yashikanye ku butegetsi umugambwe CNDD FDD imbere yuko atangura imyiyamamazo yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza mu kwezi kwa kane umwaka uheze Major Pierre Buyoya ari mu bantu bavuze ko Pierre Nkurunziza aramutse yitoje ku nchuro ya gatatu bishobora gutuma Burundi buja mu ndyane zikabije eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloge urwego rugenduza ibinyamakuru na radio mu Burundi rwafashe ingingo yo kugurura ama radio abiri ariyo radio isanganiro na radio television rema ayo ari mu radio indwi yari yarugawe kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka uheze wa 2015 nyuma yaho inzego zitesheje itembagazwa y'ubutegetsi bwa president Pierre Nkurunziza ni nkuru ya mugezi wacu Evariste Nzikobanya
Inyuma ya mezi 9 yugaye amaradio isanganiro na radio television Rema FM niyo giye gusubira gusamirana ayo nayo aharurwa muri ndwi yugawe kwigenekereza ya 14 ukwezi kwa gatano mu mwaka wa 2015 atatu muri ayo maradio yagirizwa kuvugisha ijambo ryashikirijwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza urwandiko rwateruka igikumu n'umuyobozi w'urwego rujejwe gucungera ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukurwa mu Burundi n'abayobozi wa maradio abiri agiye gusubira gusamirana rurimwo ivyamenyesha makuru bagiye kwisunga
tubasaba yuko bo shiramwe umwete gusumba uko bahora mu gukurikiza akaranga mutima mu gukurikiza amategeko agenga Burundi n'amakungu kandi bakiyemeza ko bagiye gukora bashiramwe umwete mu bijanye no kurondera nabo nyene amahoro ku Burundi hamwe n'umutekano kuri bose
uwarongoye urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukogwa mu Burundi arasigura igituma abarongoye ama radio abiri barize gutera igikumo ku mategeko asa narasanzwe ahari
kugira ivyabaye ntibize bisubire vyabaye vyiza yuko habanza kuba ayandi masezerano yiyongera ku masezerano asanzwe ahari hagati y'ugwego rujejwe gucungera ivyo kumenyesha makuru ariko sense nayo ma radio kugira agira intumbero shasha yiyongera kugira akanovera kamakuru kabandanye kabakeza n'amakosa yabaye ntabe agisubira kuba ku neza ya twese abarundi n'abandi bose kumviriza
Mbega barongoye ayo ma radio bakiye gute iyo ngingo ya leta Jean-Claude Nkurunziza arongoye radio television Rema FM akenguruka iyo ngingo
Turagishimye cyane gose kino gikogwa kuko mu bisanzwe harakoze ibintu byinshi biratubone ko twoshobora gushika kuri iyi ntego twashyize kuno munsi byananagoranye kenshi hariho ibyo twagenda tukabaza kwa procureure tukabaza muri sense hariho ibyo twasabwa hariho ibyakunda hariho ibitakunda ariko rero twashoboye gushika ku kintu cyiza gishobora gutuma dushobora kugurura na cyane cyane ko ari ikintu cyiza yuko amajwi atandukanye yosubira gusubira kumvikana hano mu gihugu cyacu nukuvuga yuko ari ingingo dushima
abamenyesha makuru ba radio agiye gusubira gusamirana barashima kubona bagiye gusubira ku kivi ariko basaba ko kandi ma radio 5 asigaye kugururwa kugira abarundi baronke amakuru yisanzuye Bernard Bankukira numumenyesha makuru wa radio isanganiro
cewe kubwiwanje iyo ngingo no kuri nakire neza cyane gose kukubera hari haciye amezi 9 yose abanyagihugu badashobora kuronka amakuru ubwo rero nakaryo keza kuko abanyagihugu mu Burundi mu gihugu cyose bazoheza bakaronka amakuru y'ibiriko birabera hano muri kino gihugu chabo habaye mu gisagara cha Bujumbura eka no gihugu cyose kumbure batangwe kugura ama radio abiri twizera yuko mu minsi izoza n'ayane ma radio ngira ngo bazoshobora kuyugurira kugira ngo abarundi bo mu bice byose by'igihugu bashobora koronka amakuru ku buryo bwisanzuye
ayo maradio abiri yuguruwe mu gihe hari yandi maradio atuguruwe kandi yari yugawe kumvo imwe. Twabajije Jean-Claude Nkurunziza arongoye radio Rema igituma abo bandi batugururiwe yishura abo muri ayo yandi maradio kwegera inzego zifise ico kibazo mu ntoke.
Twaraciye mu butungane turabaza kandi turasubirayo turabaza kuko urabizi mu bintu by'ubutungane dossier ni umwumwe ibaza nti si bose babarizwa kimwe nabo nibaza ko dossier zabo nabo bojana hari mu butungane bakabaza
ngomenya ko maradio asigaye atarugururwa ari RPA ijwi ry'abanyagihugu radio Bonesha FM radio televizion Renaissance izo mu gisagara ca Bujumbura radio Humuriza iri mu gisagara ca Gitega n'ishami rya RPA riri mu gisagara ca Ngozi I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Hari umunyagihugu muri komine ya Kibago mu ntara ya Makamba yafashwe n'igipolisi yagirizwa kumviriza ikiganiro Humura. Icyo kiganiro kizwe n'amakuru hanini yerekeye Burundi akorwa n'amenyesha makuru bi radio RPA bari mu mihingo itandukanye ya karere k'ibiyaga binini. Ayo makuru aca ku buhinga ngurukana bumenyi. Uyo munyagihugu yafashwe ejo ku munsi wa kane, uyu munsi ugize kabiri afungiwe ku komisariya y'ipolisi yo muri komine Kibago. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Uyo munyagihugu afunzwe azwi ku izina rya Runza ko Rivanturu, yarasanzwe akorera umuntu ku musozi witwa Jimbi. Sebuje ntiyashinje ko tuvuga izina ryiwe ku radio. Yamara tuvuganye yatubwiye ko uyu mukozi wiwe yaronse umutahe umutuma ko ukinjira cy'ipolisi cy'ungaye Kibago uginga witavye acatabwa muri yomi.
Zari tariki 18 jo bamunukiye umutahe uvuga ngo nukurenguka ku gipolisi wico bamuhamagariye azokimenya ahashitse. Baciye bamufunga baramwaka amatelefoni umva rero acagumaho arindiriye yuko abaza kumwagiriza ntibaboneka, hanyuma aca bamwinjiriza gasa vanubu ari mu gasuro nyine.
Uko ibanda yibenyeshwa na Sebuja barumoza ko Rivanturu ahogwa kuba yarumvirije ikiganiro Humura yokubwo n'abanyeshamakuru bi radio y'abanyagihugu RPA bari mu mihinga itandukanye mu karere k'ibiyaga binini ku viyo radio turiwe.
Je nagiye numva ngo yapfunzwe, hanyuma nshitseyo bambarira ngo bamwagiriza yuko ngo yavugishije radio itavugwa ngo yoba imenga yo gumura nyampa bayita bayita ngo Humura. Je niko numva babivugaga ndiko ndabaza nti yo radio azizi yitwa ngwiki kunajenje nayo narinze.
Igitangazo mukoresha w'uyu munyagihugu afunzwe ni ingere umuntu ashobora guhanwa ahogwa kumviriza radio.
Jewe ntabyonzi nje naguye mu gahondwe narinze radio yariyo yose yuko bayumviriza mugabo jewe ntabyonzi sinzi naho babihera nabyumvise uko je sinarinze yuko ari radio kizira ko bavuga. Nico gituma naguye mu gahondwe kuko atavyana yivumve umuntu ahogwa radio yuko yavuga iji radio.
RPA imumenyesha makuru bitanu byaturiwe igihe hahakwa kuba iriko ry'ubutegetsi mu Burundi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2015. Iradio ijwi ry'abanyagihugu RPA nayo itakiwa mu Burundi yagumishikiriza amakuru avugwa ku Burundi bicishije mu kiganiro Humura. Muri ico kiganiro Humura baromoza ko Rivanturu ahogwa havugwamo hanini amakuru yerekeye Burundi. Ni ikiganiro kica ku buhinga ngurukana bumenyi gihana ahantu biciye mu buhinga bwa none cyane cyane hakoreshejwe amatelefone agezweho bita smartphone, akenshi biciye mu guhanahana amakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa WhatsApp. Utwakindiro c'igipolisi kibagonze Imana Dismas arahakana ko baromoza ko Rivanturu afunzwe yagirizwa kumviriza ikiganiro Humura, ahubwo avuga ko nyabuna afunzwe ahogwa kuba yumvisha icyo kiganiro abandi banyagihugu. Urongwe cyo kirinda tubwiye ko yafunzwe yaba yumvise icyo kiganiro wenyene atangwa neje babiteye. Yamara ko ingwane ihagaze hanini ukugena icyo kiganiro uyu afunzwe acumviriza icengero ry'abantu rikinje. Nzeyima Dismas amesha kandi ko uyafunzwe Rivanturu barumpoza ko yarasanzwe amaze kubibuzwa akatari gake. Twagerageje kubaza mu gipolisi itegeko uwumvirije Humura abarenze mu gitabo mpana vyacu Burundi yewe nyamiramabi yari ifise ugo rubanza canke umukuru w'ikirindo c'igipolisi ntibigeze batubwira mu buryo butomoye itegeko nyezina ryo mu gitabo mpana vyaha ryarenzwe mu kumviza ikiganiro Humura. Haheze amasaha make tuvuye ko ico kirindiro c'igipolisi ico ngaye Kibago hari igihe cy'isaha 8 z'umurango zibura igihe twaronse telefoni duhamagara aho umukoresha warumoza ko Rivanturu yatumesheje ko uyu mukozi wiwe yarekuwe muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
Mbere ushama goti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko umuntu ayicese heruka natsinzwe.
Icese.
Kanda hanini byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wavuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose yemwe naho ushaka inkani yayo ndazi gukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze
kare bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura naho woraramwo
yo
mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose
yego
ndarahira mama ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira nimbwa yanje oya
kandi we sinzi uko wabaye
nabaye gute
indahiro mbi ntigwaza mu nda wa mugabo urababwira ko wari wihenze none we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana
Damiano ndakubwiye cewe ndumushinga ntawe nkaba nicabona muri rya rubanza naho wompa inka zuzu yakabande sishobora kurenga ku ndahiro
oyasha
ushaka nikure ku buntu abantu bose bambone nk'imaramare bangira umuke ahari umugabo hasigara umugayo hejuru y'amaronko kadamia sha nzovu kuri shake nakuzire n'uzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
muri kamwe abandanya kumviza iradio ijwi ya America unaho dutandukire igihe cha Uganda aho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa 5 muri bimwe mu bice vya Kampala abantu bari batekewe n'ubwoba igihe yari iteguriye guha ikiganiro amenshi makuru umukuru mugambwe FDC utavuga rumwe n'ubutetsi Colonel Kiza Basigiye yahagaritswe n'abapolisi ari kumwe n'abandi batetsi batatu bo mu mugambwe wiwe ku biro bikuru byo mugambwe aho byo navyo bikaba biri ku ibarabara ryitwa Entebbe Road urwaruka rumushikiye rwaciye rugira imyerekano rwongera ruratsa n'umuriro mu mabarabara igipolisi cya Uganda congiye gukoresha imyuka ihumya amaso congira kirarasa mu kirere kugira ngo gishwiragize abagira imyerekano ndetse n'indege yagumye izunguruka mu kirere imijagira imyuka ihumya amaso amamangazine atari make yari yugaye mu muji wa Kampala kugeza ubu bimwe mu bigo by'ubucuruzi eka amamangazine amwamwe atari make mu Kampala yari yugaye mu masaha ari imbere mugenzi wacu Eric Bagirusa araza kuduha inkuru y'imvaho yerekeye ayo matora n'ukuntu ibintu byifashe muri ibyo bisagara vya Kampala ikana Entebbe n'ahandi hose habaye amatora mu gihugu cya Uganda ubu naho ni cha gihe cyo kubashikiriza ikiganiro muri sanga muri iki gihe ikibazo c'impunzi giteye impungenge mu karere k'ibiyaga binini yamara mu byo impunzi zitemerewe harimo ko zitagomba gukora politike nkuko amasezerano mpuzamakungu abitekanya turabisobanurirwa n'umunyamateko Tassien Sibomana mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
nkuko bivuze iyo ngingo abumvikiriro nibumvise yuko impunzi ziri mu gihugu kanaka icyo gihugu cyazakiriye kiraziha uburenganzira bwo gukora ibintu bitari bike mugabo baravuga neza yuko ibyo kugira amashyirahamwe ya politiki cyangwa imbere n'ibindi bizana amafaranga n'ibintu by'amasendika barabibuza kugira ngo bihave bizana ingaruka mbi na cyane cyane by'umutekano muke muri ibyo bihugu baba bakiriwemo cyane no mu byo baba bavuyemo
noneho nanone akandi kantu ni kuri ariya masezerano y'Afurika yunze ubumwe iyo yashyizweho n'abakuru b'ibihugu na guverinoma mu 1969 yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu 1974 Uburundi bwinjije aya masezerano mu mategeko yabwo bwite mu 1973 no kuvuga ibyo bita ratification mu gifaransa no Rwanda rwayinjije mu mategeko yarwo mu 1979 mu ngingo yayo ya gatatu agace ka kabiri ayo masezerano ya Afrika aravuga ko igihugu cyakiriye impunzi kigomba kubabuza gutera ikindi icyo ari cyo cyose kiri mu muryango wa Afrika yunze ubumwe reka nongere mbisome mu gifaransa noneho mugerageze nanone kubisobanura muri makeya abumvijwe rya America les états signataires s'engagent à interdire aux réfugiés établis sur leur territoire respectif d'attaquer un quelconque état membre de l'OUA ou Union africaine par toute activité qui soit de nature à faire naître une tension entre les États membres et notamment par les armes, la voix de la presse écrite et radiodiffusée. Mumagambo Macheya, Babuzgwa Ibya Gisirikari.
Ego, nkuko aya mategeko agenga impunzi yashyizwe ko imikono n'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afurika baravuga yuko ibihugu byayateye k'umukono iyo byakiriye impunzi birabujijwe birabuza izo mpunzi ziri ku butaka bwabyo kugira ngo bato batere igihugu cyose icyo ari cyo cyose kiri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Afurika hakana simbiza mbere bakavuga twabujijwe ibikorwa ibyo ari byo byose byotuma havamwo imishamirano hagati y'ibyo bihugu na cyane cyane biciye mu nkoho cyangwa biciye mu bimenyeshamakuru byandikwa cyangwa bishikirizwa ku maradiyo
icyo gihe amateleviziyo agomba kubera ataraba menshi
ntiyari bwabe menshi mugabo iyo bavuze radiyo disize nibaza ko n'ibyo kuri televiziyo biba
burya byinjiramo ubu noneho bikagera no kuri biriya byangurukana bumenyi
aho bashobora kubikontorora nabyo nyine nibaza ko ari ibimenyeshamakuru mu bindi kuko nabyo nyine birashobora gutuma abantu bashamirana ibyo gushamirana cyangwa yavamo mbere n'ingwano.
Salim, wiriwe neza?
Wiriwe, wiriwe.
Uratangaza iki?
Nge nashaka mbaze Kasia na Sibomana. None ubu abarundi baramaze guhungira mu Rwanda. Kuba baramaze guhungira mu Rwanda, ubu abanyarwanda nabo bariko baravuga ngo mu Rwanda. None Kasia na Sibomana bashobora kudufasha iki kugira amaze y'uko ntibagume bahangara?
Kuri telefone dufite na Jean-Marie. Jean-Marie, hitubaze ikibazo cyawe cyangwa se umuhiki w'iviro cyawe.
Niye nagomba mbaze. Ubwo kuba bavuga ngo iyo abantu bahunze ngo barango bajya mu bintu by'imirwano kuko nanjye mu mpunzi nza n'ubulimi ubuzima bwo mu mpunzi ndibaza nta n'umwe atabuye
wakere ku wabubayemo utahura bubayemo se yabumenya ate
utaba barimo ntibajye batabyaga ariko wabo barimo bose arabuze nka kujya bavuga ngo abangwa bahungiye mu Rwanda ngo baca bajya ngo mu bintu byo kwimenyereza ngo bya gisirikare kenshi njye navuga nabihimiza navuga yuko ari nk'ububeshyi kuko nanjye niyo nakubeshya
niko se Jean Marie wabaza igisobanuro cyangwa se kuri ibi ngibi by'amasezerano mpuzamahanga ko ari icyo turi kuganiraho
amasezerano yo guhagarika
areba rero iby'impunzi
twifuza twasubira mu rugo mu gihugu cyacu tukaronka amahoro.
Ye Jean Marie urakoze.
Murakoze namwe kandi muzoze murahamagara.
Ye noneho duhamagare Eli bite byawe Eli.
Ndashima cyane mugabo ahantu mbizi niko nubwo neza igihe cy'Amerika ariko iki kibazo muri kumutekerezaho nanjye ndavuga ibyo nakivuga ko
yego nyine gitange.
Yewe ndazi ko amasezerano mpuzamahanga atemera ko impunzi zijya mu bikorwa byo kunyereza bya gisirikare ariko mugabo tubirazi neza ibi bibazo bavuga ko u Rwanda ariko ruri kurabamenyereza nibaza ko ari gukwepa ikibazo gisanzwe kihari kugira ngo barimo ibyo bafatira ko nitumenyamenya n'uko impunzi nyinshi zirimo Rwanda gusumba iziri muri Tanzania mugabo muri Tanzania genere turumva bariko baravuga kandi urabwiye n'abakwepa ibintu by'ibiganiro barabona ko bazanye icyo kibazo bica bikigura ko Kagame asize abashyigikiye kugira ngo nanone ibibazo by'i Burundi bibe biratsinda natwe tubitsingorane urabye ubuzima turimwo ino mu Burundi urabye inyine abanyagihugu baraswa baterwa ubwoba abajyamira ibikiringo tuziko mu mabarabara hari nta kuntu n'abahunze bohunguka kubera bigaragara bwa mbere ko babagiza ko bamwe bobagirira nabi kuko babagiza ko bari mu buri byo z'iterabwo basa nk'imuri byo zo kurwanya igihugu haba n'ibyo kwica abantu bigatera ubwo bana bakagira ati ntaho twahunga tujya kuko nabo twasigiwe nabo bavugiye batanga bahunga.
Eli urakoze.
Yego ariko najya nsabe jyewe amakungu cyane cyane
aha tere tayemeye ndanu kugira ngo abarundi turuhuke murakoze.
Ye urakoze nawe. Noneho duhamagare na Abdoulaye mbere yuko dusubiza ijambo umushyitsi mukuru. Abdoulaye wiriwe?
Miriwe neza Thomas Kamirinda.
Yego yego. Hari ikibazo ufite?
Yego mbande gusuhuza umutumire muri kumwe.
Ye arakumva?
Yego. Yego ikibazo kibane cyaka kumwiyariza.
Eh.
Mwebwe bwa tasefi y'Imana. Nataka namibarize ko twebwe tubona imunzu ariko arazirenganya ngo nizo bidirumbanya. Mwebwe mu kuburanye mwo kwiyamiriza iki mwo kwiyamiriza ibyo bintu gute kuko twebwe tubona imunzu zahunze iyo hoyi mu Rwanda atakiri ziriko zirakora. Mwo kwiyamiriza gute kugira natwe abanyagihugu bamwe banyaruka tuguma dupfa du.
Yeah, Abdullah, you're akoze.
Oh yeah, cha ni cha mbere banda ari akunjanira nya Thomas Kamirinda.
Ngaho yego, ngaho uvuga wanzura ariko.
Eh, cha kabiri nacho.
Eh.
Mwebwe kubganye tatese iyo mana. Mwebwe impunzi mura muhanura iki muhanura iki leta kugira murabe kumere mu zarawe kumere do galuka mu Burundi cyanye. Ako twumva ngo ariko bashakudijana handi mwebwe kubganye mwo kwiyamiriza gute kugira ngume ngaho mu Rwanda.
Urakoze Abdoulaye.
Murakoze cyane ngaho kuri Radio Jiji Amerika.
Ye Maitre Sibomana mwumvise rero urubuga n'urwaye.
Murakoze Thomas nibaza yuko ntabafata umwanya munini kuko si ibibazo byinshi. Ubwa mbere hoho icyo Salimu yabajije yavuze ko abarundi benshi bahungiye mu Rwanda. Kandi nivyo sagaseseshwa rumuri ariko nkuko nabamwe bwe mwabishikirije mu ntango y'ikiganiro mwavuze ko hari bihumbi n'ibihumbi muri Tanzania hari ibindi mu Buganda hakaba n'ibindi muri Kongo. Nivyo uko wumva iki kibazo cy'impunzi gitera ibibazo siko bifatwa kumwe turazi impunzi aho ziba ziri. Ubu turumva ko abari ku butegetsi ngaha n'umugambo uri ku butegetsi baguma basatira cyane Rwanda bavuga yuko Rwanda goba ari go rutuma impunzi zija mu myimenyerezo ya gisirikare n'ibindi byinshi. Mugabo icyakabiri bavuga nuko mbere n'abategetsi b'u Burundi bagiye kurondera ingene impunzi zahungiye mu Rwanda zogaruka mugabo ntiturumva bagiye muri Tanzania mu Buganda no muri Kongo gusaba kwizo zindi zagiye zogaruka. Umuntu yakibaza ibibazo ati mbere none izo ziri muri Tanzania ziri mu Buganda ziri muri Kongo zose abarundi. Hanyuma amategeko agenga impunzi nkuko twavuze imbingo nka zibiri twahereye ko ayaraba bari mu Rwanda si yaraba bari muri Tanzania si yaraba bari muri Kongo si yaraba bari mu Buganda utwo twose ni tubaza umuntu yo kwibaza. Ariko rero kugira nishure ntewe ntumbereza ikibazo yabajije agira n'umenyeshe ko kugira kugira impunzi bazitegeka ibyo zitegereza kubahiriza dufatiye nko ku ngingo twasomye mu gitaramo gutangura hari n'ivyo nazo nyene zirekuriwe. Mu ngingo nyinshi mu bigabane cya kabiri cya gatatu n'icya kane no kuvuga ku ngingo kuva kuri 12 gushika 30 harimo ibintu byinshi bavuga berekana ingene impunzi zifatwa mu bihugu zahungiyemo. Ibyo nabyo nyine n'amategeko bitegekanya bitegereza kubahiriza. Hariho rero ingingo zibiri zihambaye zo kuri ayo masezerano yo kuwa 2008 mu kakaro mu 1951
ariyo y'umuryango w'abibumbye ONU.
Y'umuryango w'abibumbye ONU.
Eh.
Zigaca zigaruka muri ayo masezerano y'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afrika yatewe ko yasinywe itariki guhera itariki 6 no gushika itariki 10 z'ukwezi kw'icyenda 1969 mu ngingo ya kabiri no mu ngingo ya gatatu n'iya gatanu. Mvuze kuri iyo ngingo ya 32 y'ayo masezerano mpuzamakungu y'ubumwe ya ONU baravuga ingene impunzi zirukanwa. No kuvuga ko iyo batarenze ayo mategeko abategeka gukora ibi na biriya cyangwa kudakora ibi na biriya ntibashobora kwirukanwa atari kumva z'umutekano w'ico gihugu bahungiyemo. Ntibashobora kandi kwirukanwa hatisunze ingingo ya sentare kandi bakaba bahaye ububasha uyo mpunzi gukunguruza nk'uko amategeko abitegekanya agashobora kwisigura bakabona ko yirukanywe bivuye ku ngo kumvo ifadika baravuga kandi ko igihugu atuyemo naho cumirukana kimuha umwanya wo kurondera ikindi gihugu ajamo baranabuza kukura kwirukana abantu cyo bita défense d'expulsion et de refoulement mu gihugu umuntu uzeye mu gifaransa mu gihe igihugu yahungiyemo cyateye igikumu kuri ayo masezerano.
Turashimiye abaduteze amatwi, turashimiye kandi na engineer adufashije mu ngabwe y'ibyuma, turashimiye kandi na Fatou Karara yadufashije kwegeranya ikiganiro twateguriye. Turabifurije umugoroba mwiza, mugire amahoro mwese.